iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mbwiye gushikizwa nanje Fidel Niyongabo. Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahinduye abayobozi bakomeye mu gisirikare.
Biriya bintu byo guhindura no gushiraho abasirikare mu myanya itandukanye kandi bigakorwa mu gihe gitoya kandi bigakorwa mu buryo gusa nk'aho ari ikivunge biri mu rwego rwo gukaza umurego mu ntambara zihari.
Uyo ni umunyamategeko w'umunyekongo w'umunyamurenge Emile Muhizi.
Rambanye manitse ngo gihoraho umuntu amaze kugurura cyangwa guhinduka kw'abasirikare mu nzego n'ibikorwa gihoraho mu bihugu byose.
Uwo nawe ni Pasteur Sebatware Kiana, umunyekongo w'umunyamurenga akomoka mu buseruko bwa Congo, aba mu gisagara cha Dayton muri leta ya Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika. Leta ya Amerika ishobora guhagarika imwe mu mirimo yayo kubera abagize inama nshingamateka batashoboye kumvikana ku itegeko ritegekanya amafaranga leta izokoresha. Abategetsi bakomeye ba leta ya Amerika bari i Damascus mu mukuru wa Syria kubonana n'abayobozi bashasha b'ico gihugu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi ntiyagiraho muje. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuri uyu wa gatanu yavuze ko abantu barenga 70 bishwe mu ifatwa rya El Fashir ya leta ya Darfur yo mu buraruko aho ni muri Sudani guhera mu kwezi kwa gatanu. Ibindi kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Uwo muyobozi yasabye abitwara gisirikare b'umutwa wa Rapid Support Forces RSF kurekura uwo mugi. Mu itangazo komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku burenganzira bwa muntu Volker Turk yavuze ko ifatwa ry'uwo mugi n'imirwano idahwema byangiza ubuzima buri munsi ku rwego rwo hejuru. Yakomeje asobanura ko ibintu nk'ibyo bihangayikishije bidashobora gukomeza ko ingabo za RSF zigomba kuharekura. Ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu byagaragaje mu nyandiko ko abasivili byibura 782 bapfuye kandi ko abandi barenga 1,143 bakomeretse guhera mu kwezi kwa gatanu. Ibyo biro bitanga ibimenyetso bishingiye ku biganiro n'abahunza ku karere. Ibyo biro byavuze kandi ko ibitero nk'ibyo byibasira abasivili bishobora kugera ku rugero rw'ibyaha by'intambara. Impande zombi zagiye zihakana kwibasira abasivili kandi zagiye zitana ba mwana mu bijyanye n'ibitero byakorewe El Fashir no mu bice biyegereye. El Fashir ni umwe mu mijyi y'abayisebaniro hagati ya RSF n'ingabo za Sudani n'abafatanya nazo barwanira kugumisha ikirenge mu ntara ya Darfur. Indorerezi zifite ubwoba ko insinzi ya RSF ishobora guteza ukwihimura gushingiye ku moko nk'uko byagenze mu burengerazuba bwa Darfur umwaka ushize.
Urakoze Eugene. Abategetsi bakomeye ba leta ya Amerika bari i Damascus mugwa mukuru wa Syria kubonana n'abayobozi bashasha b'ico gihugu. Diane Nini ntahazwa arabandanya inkuru.
Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu bwavuze ko intumwa za Amerika ziri muri Syria ari Barbara Leaf ajejwe igice cy'uburasirazuba bwo hagati y'isi muri ubwo bushikiranganji. Roger Carstern intumwa idasanzwe ya President Joe Biden ku bijyanye n'imbohe na Daniel Lubistin aheruka kuzezeshwa ibiri abasiriya muri ubwo bushikiranganji. Abategetsi nibo ba mbere Amerika irungitse muri Syria. Ibiganiro bazokorana n'abatembagaje ubutegetsi bwa Bashar al-Assad navyo nyene bizoba bibaye ivya mbere bibaye amaso mu yandi hagati izo mpande zibiri. Bitegekanije ko baganira ku bijanye no kubahiriza agateka k'inkwehwa zo muri ico gihugu. Amerika yipfuza kuzironka ibibanza muri leta y'imfata kibanza. Izo ntumwa za Amerika zitegekanya kandi kuzosaba amakuru mashasha ajanye n'umumenyesha makuru Austin Tice afise ubwenegihugu bwa Amerika yanyurujwe mu 2012 ari mu rugendo rw'akazi n'abandi banyagihugu ba Amerika bose banyurujwe ku ntwaro ya Bashar al al-Assad aheruka kuvanwa ku butegetsi bwa Syria. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika Matthew Miller avuga ko abo bategetsi bazokorana kandi ibiganiro n'abanyagihugu ba Syria, abari mu mashyirahamwe yigenga, abaharanira agateka kazi na muntu, abaserukira ubwoko butandukanye bugize Syria, kugira ngo bumve icyo bibaza kuri kazoza k'igihugu cyabo n'icyo babona Amerika yobafasha. Ku ruhande rw'indongozi nshasha za Syria zigizwe ahanini n'umurwi wa Hayat Tahrir al-Sham ukomeye mu ihuriro ry'abahoze arabarwanyi batembagaje ubutegetsi bwa Syria, itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rivuga ko atankeka bazosaba Amerika kuvana uwo murwi ku rutonde rw'imigwi ikora iterabwoba. Urugendo rw'abategetsi ba Amerika muri Syria ruje rukurikira urundi rwakozwe n'abategetsi bo mu bihugu byo mu burengero birimo Ubufaransa n'Ubwongereza. Aha mukibuka ko ibihugu byinshi byo mu burengero byari byarahagaritse imigenderanire na Syria. Amerika yugaye ambasade yayo i Damascus mu 2012. Ubufaransa nabwo nyene bwari bwarayugaye ariko muri nondwi bwarasubiye kuyugurura.
Kuri uyu wa gatanu, Kongre ya Amerika iriko ikora ibishoboka ngo imirimo imwe ya leta ntihagarare inyuma y'uko abagize inama nshingamateka badashoboye kumvikana ku itegeko ritegekanya amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'2024 ushira w'2025. Kuri mikro turi kumwe na Eugenie Mukankusi. Waduha amakuru ya nyuma, Eugenie?
Fidele umuyobozi w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite w'umurepublikani Mike Johnson yagerageje gutegura inzira byanyuramo kugira ngo imitwe yombi ibe yemeje ingengo y'imari mbere y'igihe ntarengwa, kuvuga saa sita z'ijoro kuri uyu wa gatanu ni ku isaha ya hano i Washington DC. Johnson yabwiye abanyamakuru ku ngoro ya Kongere Capitol ati dufite gahunda, dutegereje amajwi muri iki gitondo. Ejo kwa kane abarepublikani batsimbaraye ku bya kera banze ibyo perezida watowe Donald Trump yari yasabye. Ibyo rero byari kongera triliyoni z'amadolari ku mwenda wa triliyoni 36 z'amadolari Amerika ifite yashatse. Donald Trump rero uzatangira imirimo ye tariki 20 y'ukwezi kwa mbere gutaha, yaraye ashimangiye imvugo ye asaba ko igipimo cyo hejuru cy'imyenda ya Amerika gikurwaho, nubwo abayoboke b'ishyaka rye ry'abarepublikani imbere bari banze kuhongerwaho imyaka ibiri. Mu nyandiko rero ijo yashyize ku mbuga nkoranyambaga nijoro ryakeye, Trump yasabye gukuraho icyo gipimo, bitaba ibyo ntihagire icyumvikanwaho muri Kongere y'Amerika. Icyemezo rero kivuguruye muri rusange cyatuma ingengo y'imari iguma kuba triliyoni 6,200,000,000 z'amadolari y'Amerika, ingengo y'imari kugeza mu kwezi kwa gatatu. Ikindi cyemezo ni uko miliyari 100 z'amadolari zashyirwa mu bijyanye n'ibizo, ariko iyo ngingo ikuraho izindi ngamba zari zashyizweho kugira ngo abademokrate babashe gutuza. Ubu nibo bakigenzura sena na perezidansi ibindi byumweru bine biri imbere.
Urakoze Eugenie, turagushimiye. Mu gice cy'amazinga ya Mayotte cyasinzikarijwe n'igihugu cy'ido, abanyagihugu bashavuye biyamirije bongera bakomera induru perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron igihe yagenderayo kuri uyu wa gatanu. Abo banyagihugu bari doze bavuga ko ibifungurwa n'amazi bitabashikiye mu kingo kigira hafi y'indwi. Ni nyuma y'uko igihuhusi cido gisinzikaje ayo mazinga ari mu ibahari y'abahindi igihe perezida Macron yariko agenzura ibyononekaye mu gice cy'amazinga ya Mayotte citwa Tsigoni, abahaba bari dogeye ibura ry'amazi. Umwe mu baba muri icyo gice yabwiye Macron asemerera ko mu ndwi imwe Macron yananiwe kuronsa amazi abanyagihugu. Abategetse mu mazinga ya Mayotte akukira Ubufaransa bashoboye kwemeza ko abantu 31 bahitanywe n'igihuhusi cido, yamara batangaje ko bafise impungenge ko abantu 2,000,000 bashobora kuba barapfuye. Abakozi bajejwe gutabara ntibarashobora gushika muri bimwe mu bice vy'ayo mazinga vyasinzikaye kurusha ibindi. Perezida Macron yarongereje ikiringo c'urugendo arimwo muri Mayotte kugira mare umwanya munini kurushiriza agenzura ivyononywe n'igihuhusi cido. Yishuye avuga ko amazi azotangirwa ku biro vy'ubuyobozi bw'ayo mazinga. Yatangaje ko yumva ishavu no kutihangana kwabo kandi yabasabye kumugirira icizere. kubandanya kumviza radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC mushobora no kudukurikirana kuri adresse zacu kuri YouTube yacu IG na Facebook na VO radio yacu mukanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru y'umukarere k'ibiyaga binini. U Rwanda rwatangaje kwikiza cy'umugera wa Marbu carangiye mu gihugu. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Sabin Nsanzimana yatangaje abanyamakuru i Kigali mu Rwanda kuri wa gatanu ko virusi ya Marburg yarangiye mu gihugu. Ni nyuma y'iminsi 42 umurwayi wa nyuma akize iyo ndwara. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri Nsanzimana yavuze ko rwabaye urugendo rurerure, ariko uyu munsi bikaba bibaye iherezo ry'icyo cyorezo cya Marburg mu Rwanda.
Marburg is over according to WHO guidelines.
Bityo rero Marburg yarangiye hakurikijwe amabwiriza ngenderwaho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Byadutwaye iminsi 42 kuva umurwayi wa nyuma apimwe ntasanganwe virusi agasezererwa n'ibitaro. Mu ijoro ryakeye saa sita mu kadomu nibwo umunsi wa 42 wari urangiye. Ubwo rero turatangaza ko Marburg yarangiye mu Rwanda. Mu kwezi kwa cyenda nibwo u Rwanda rwemeje ko abantu ba mbere banduye iyo ndwara iterwa na virusi kandi ishobora kwica bamwe mu bayanduye. Kuri wa gatanu, Minisitiri w'Ubuzima Sabin Nsanzimana yavuze ko hatangajwe abantu 66 bemejwe iyo ndwara, 15 bapfuye naho 51 bayikize.
Radio y'Amerika Washington DC. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yahinduye abayobozi bakomeye mu gisirikare. Diane Ninina Hazwara duha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu bahinduriwe imirimo harimo Lieutenant General Jules Banza Mwilambuwe yagenywe mu mabanga y'umukuru w'ingabo z'igihugu FRDC. General Chiwewe Songesha Christian yahora muri ayo mabanga. President Felix Tshisekedi yaciye amugira umunyamabanga mukuru wiwe mu vya gisirikare. Yatwara ibiro bikuru vya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva muri 2022. General Major Christian Ndayule nawe yahora atwara urwego rw'iperereza bamugize umukuru w'ingabo za Congo zigwanira ku butaka. General Major Jerome Chiko Chitambwe yahora ari icegera c'umukuru w'ingabo za Congo, akaba ari nawe yarajeje ibikorwa vya gisirikare ku rwego rw'igihugu n'ivyo guhasha umurwi wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Yagizwe umukuru w'ingabo za karere ka mbere ko kwivuna karimwo na Kinshasa. Itangazo ryasomewe kuri radio na televiziyo vy'igihugu muri Congo rivuga ko impinduka zabaye inyuma y'inama nkuru y'abagize leta vyabaye ngombwa ko iba kandi vyihuta. Impinduka zibaye mu buyobozi bw'igisirikare ca Congo nizo za mbere zibaye zikomeye kuva mu 2021 igihe umurwi wa M23 wasubira gukaza ibitero vyawo. N'impinduka zibaye kandi mu gihe ingabo za Congo bikubira zigora kwisubiza bumwe mu buce bwigaruriwe n'abarwanyi ba M23 bariko baratera intambwe nini mu buseruko bw'ico gihugu. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ribivuga, akaba ari naryo Ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko hambavu y'ubuseruko bwa Congo abagwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bariko kandi baratera intambwe nini mu ntambara ibera mu ntara ya Kivu ya ruguru. M23 ni gake muri kahise yateye intambwe mu bice vyo ntara, ariko kuga AFP kuri no nshuro abarwanyi b'uwo murwi basigaje ibirometero bigera kuri 50 kugira ngo bashikire igisagara ca Butembo gifatwa nk'umutima w'udandaje bwa Kivu ya ruguru. Intambwe nini bateye nkuko AFP ibandanya kubivuga bariko barayitera inyuma yaho inama yari itegekanije kuba kwa mungu w'indwi heze hagati ya president wa Congo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame isivye. Iyo nama yari kubera i Luanda ku murwa mukuru wa Angola ihagarikiwe na president w'ico gihugu yagenywe n'ubumwe bwa Afrika nk'umuhuza mu matati u Rwanda rufitanye na Congo. Ivyo bihugu uko ari bibiri bikabandanya kwitana ba mwana kucatumye inama itaba.
Urakoze Diane. Tukivuga kuri iyi nkuru, umugenzi wacu Frederic Ngundikije yavuganye n'abantu babiri bakomoka mu buseruko bwa Congo baba hano muri Amerika, nabo ni Pasteur Sebatware Kiana umunyekongo w'umunyamurenge akomoka mu buseruko bwa Congo aba mu gisagara cha Dayton muri leta ya Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika, na Maitre Emile Muhizi umunyekongo w'umunyamurenge w'umunyamategeko aba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Baramubwira insiguro baha ingingo ya leta ya Congo yo guhindura abategetsi bakomeye mu gisirikare.
ntekereza ko biriya bintu byo guhindura no gushyiraho abasirikare mu myanya itandukanye kandi bigakorwa mu gihe gitoya kandi bigakorwa mu buryo gusa nk'ahari ikivunge, ntekereza ko biri mu rwego rwo gushaka gukaza umurego mu ntambara zihari, kubera ko Kongo iri mu ntambara n'u Rwanda, ariko u Rwanda rukaba rudashaka kugaragaza uruhare rwarwo, noneho rugashaka kwitwikira M23. Noneho muho kwitwikira M23 ugasanga ntirushaka ko kwerura ko ari rwo rurwana, ariko rimwe na rimwe rukerura ubundi rugahakana bisubira inyuma bigenda bihiriya. Noneho bigaragarira Leta ya Kongo ko intambara urugamba rutagomba guhagarara cyangwa se bagomba kurwitegura.
Mwihweje umutekano muke muri mujya ntara, ibibazo bitandukanye bihanze abanyagihugu, muribaza ko inyishu ishobora kuva mu ngwano.
Ingwano niyo nzira yonyine ya nyuma ishoboka, kuko ikibazo cy'amahoro bisa nk'aho u Rwanda rutabishaka ntirubikoze. Urebye n'imishyikirano bari bateguye ya Angola yagombaga kuba mu gihe izi ordonansi zari hafi gusohoka.
Hari n'abavuga ko na Kongo ifite uruhara, hari impunzi ziri mu hanze y'igihugu kuva kera zitarashobora gutahuka. Ibyo byose si ibibazo bikomeye?
Oya, nta bibazo bikomeye, kubera ko impunzi ziri mu Rwanda ibihumbi n'ibihumbi zashatse gutaha u Rwanda nirwo rwazirashe. Ntabwo ari Kongo yazimiriye gutaha, amarembo yarakinguye, ariko noneho u Rwanda rurazirasa. Noneho ukibaza kurasa impunzi z'ikindi gihugu zishaka gutaha iwabo, waba ushaka iki?
Kana Pasteur Sebatware Kiana agira icyo avuze kuri iyo ngingo yo guhindura abasirikare ku bwanyu, iyo ngingo ifite insiguro yihe? Pasteur Sebatware Kiana.
Ya, murakoze Fredi. Iyo ngingo yo guhindura abasirikare mu gihugu ikintu rembanye mani ikintu gihoraho amaze gururana cyangwa guhinduka kw'abasirikare mu nzego ni igikorwa gihoraho mu bihugu byose, kuko igisirikare ntabwo kigira poste iri permanent. Icyo ni ikintu cya mbere gisanzwe. Ijambo rya kabiri ni uko umuntu ashobora kuyanaliza atekereza ko kubera yuko leta ya Kinshasa yarigize igihe kirekire iri mu ntambara, rero ni igihugu cyose kigeze igihe kirekire mu ntambara mu Burasirazuba, noneho kuba hari icyizere mu ntambara diplomatike bariko barwana yo kugerageza kuganira na Kigali kugira ngo bashobore gukemura amatate, kuko bari bategereje ku minsi 15 y'ukwezi kwa 12 ko hagomba gusinywa sinyatire zo kuretira ingabo z'u Rwanda zigasubirayo, event wa ikarangira u Rwanda rukanga kwitaba. Biragaragara yuko icyizere Kinshasa yari ifite yuko ikibazo kiri hariya mu Burasirazuba cyakemuka mu buryo bw'ibiganiro mu mahoro mu buryo bw'ipolitiki bitashobotse, bashaka kugira ngo bakore ivugurura kugira ngo haboneke amaraso mashya kugira ngo bashobore kurwana iriya ntambara bayikemure mu kibazo cy'ingufu, kuko ubundi mu ntambara habasaye zitatu ku rwego rw'istrategike. Hariho urwego rwa politika ariko kudialoga ariko kuganira kuri kode byananirana, hakaza faze ya kabiri yitwa preparation ariyo yo guprepara amahanga, kwerera amahanga yuko uruhare rwabo mu gukora ibyo bagomba gukora byose kugira ngo ibibazo bikemuke bitashobotse. Noneho bakaza muri faze ya gatatu ariyo tugezeho ubu nyine, ariyo faze ya execution. Ni ukuvuga ngo Kongo igomba gukora ibishoboka byose, ingabo z'u Rwanda zikava ku butaka bwayo, emigonto ariya magurupe arimo ashyigikiwe na Leta y'u Rwanda zigakurwaho, hagakoreshwa imbaraga z'umurengera ku kiguzi icyo ari cyo cyose kigomba gutangwa kugira ngo hariya hantu haboneke umutekano.
Ariko Sebatware, hariho abahinga mu byerekeye amahoro n'umutekano bavuga ko iyi ngwano idashobora gukemura mu buryo burebure ikibazo cy'umutekano muke cyangwa cy'ingwano. Aho muhavuga ko iki
ndabyemeza yuko intambara ntabwo zikemura, ubundi iyo tuvuga intambara ubundi twebwe abaturage mu buryo rusange twumva yuko intambara ari amabomba ari gufatwa kw'imigi, ariko ubundi intambara ni cause, ni impamvu yatumye ziriya ni consequence, ariko twebwe tuza kureba amaefe tukayita intambara, ariko intambara ni cause ituma Leta y'u Rwanda iza muri Kongo ifite ishingiro bakagombye kwikemura mu buryo bw'ibiganiro. Ni ukuvuga ngo intambara ntibigomba gukomeza kubera ku butaka bwa Kongo, zigomba no kubera no ku butaka bw'u Rwanda. Nimba ari ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi, bagomba kubikemura mu buryo buri politiki, cyangwa u Rwanda rukerura rukaza ku mugaragaro. Noneho icyorobero bandika nimba ari ubutaka bwo mu Burasirazuba bwa Kongo bakabutwara, cyangwa nimba ari abatu bavuga bo mu Burasirazuba bwa Kongo, cyangwa nimba ari FDLR, ntako Kongo itagerageje gukora amarelasiyo bilaterale na Leta y'u Rwanda gukora ikibazo cya FDLR kugira ngo bikemuke, ni ikibazo kigomba kuja muri procedure. Ntabwo option yo kuzana M23 yuko igomba gusinya amasezerano na Kongo ngo igomba kuganira na Kongo, kandi n'u Rwanda narwo rutemera kuganira na FDLR kuko bose ari abateroristi, uko babita.
Ijwi rya Amerika rirashimiye Pasteur Sebatware Kiana na Maître Emile Muhizi kukanya bahaye Ijwi rya Amerika kuganira nabo.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio ya Amerika Washington DC. Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko iriga integuro y'itegeko ryo gukingira abana ku mbuga ngurukana bumenyi abaharanira ubwigenge bwo kuvuga icyo ushaka bafise impungenge ko iyo tegeko rishobora kuzoba ryihishijemo umugambi wo kuniga ubwo burenganzira bwo gutangaza ikiri ku mutima. Mugenzi wacu Thomas Kamirinda duha ibindi kuri inkuru.
Iyi nteko ishinga amategeko Congress ishigaje ibyumweru bibiri gusa kugira ngo irangize manda yayo ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere kugiye kuza. Abasenateri barangije kwemeza umushinga w'itegeko rya kwitwa Kids Online Safety Act n'amajwi 91-3. Barasaba umutwe w'abadepite nawo kuwutora mbere y'uko uyu mwaka urangira. Umushinga w'ukwikubitiro wageze muri Sena mu 2022 wanditswe na senateri Marsha Blackburn wo mu ishyaka ry'abarepublikani afatanyije na senateri Richard Blumenthal wo mu ishyaka ry'abademokrate. Itegeko rirengera abana mu by'ikoranabuhanga rya mbere na mbere ryagiyeho mu 1998, ariko icyo gihe za Facebook na za iPhone byari bitarabaho. Abakiri bato bari hafi kuva mu bugimbi n'ubwangavu nabo bari bataravuka. Ubushakashatsi bwerekana ko muri iki gihe abana bari hagati y'imyaka 8 na 12 y'ubukure bamara byibura amasaha 5 ku munsi kuri telefone cyangwa mudasobwa. Naho ingimbi n'abangavu, ni ukuvuga abana bafite imyaka 12 kuzamura, bo bamara byibura amasaha 8 ku munsi ku mbuga nkoranyambaga. Zimwe mu ngaruka n'ibibazo byo mu mutwe byikubye inshuro ebyiri kuva mu 2010 kugera mu 2019. Mu 2021 hafi kimwe cya gatatu cy'abangavu bavugaga ko batekereza cyane kwiyahura. Muri diskuru yabwiye bagenzi be bateranye, senateri Marsha Blackburn yaravuze ati:
"We have laws in the physical space that protect children."
Dufite amategeko abuza abana kunywa inzoga n'itabi, abarengera mu birebana n'imbunda, ubusambanyi n'amashusho y'urukozasoni. Ariko nta mategeko ahari abarengera mu by'ikoranabuhanga.
In the virtual space, we do not have those laws.
Iri tegeko rirengera abana ku mbuga nkoranyambaga ryitwa Kids Online Safety Act niriramuka ritambutse rizashyiraho ingamba sosiyete z'ikoranabuhanga zigomba gukurikiza kugira ngo zikumire ibyo ari byo byose bishobora kugirira nabi abana, ingimbi n'abangavu. Birimo ubutumwa bubashishikariza urugomo, kwiyahura, kurya nabi, kwishora mu biyobyabwenge, itabi n'amayoga asindisha n'ubusambanyi. Zagomba kandi gushyiraho ingamba zidatuma abato bahora ku mbuga nkoranyambaga. Ababyeyi benshi cyane cyane abafite abana bagize ibibazo cyangwa biyahuye biturutse ku mbuga nkoranyambaga n'imiryango myinshi idaharanira inyungu irimo iharanira uburenganzira bwa muntu n'iy'abaganga b'ibibazo byo mu mutwe bashyigikiye cyane Kids Online Safety Act. Nyamara hari abasanga rishobora kubangamira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Ni nka Richard Manning, perezida w'umuryango udaharanira inyungu witwa Americans for Limited Government, bishatse nko kuvuga ngo Abanyamerika baharanira guverinoma iciriritse. Yavuganye n'Ijwi rya Amerika ku ikoranabuhanga rya Zoom.
I don't trust government officials to arbitrate fairly.
Sinizera abakozi ba guverinoma ntibashobora kuba abasifuzi batabogamye. Kubera iki? Kubera ko ari abanyapolitiki. Twabonye uko byagenze igihe abanyapolitiki bahindura disikuri intwaro bishobora guteza ibyago. Niyo mpamvu bikwiriye guhagarara. Niyo mpamvu tugomba gushaka inzira nziza n'ingamba nyazo zo gushyirira itegeko mu bikorwa.
Imbere y'abagenzi be, Senateri Richard Blumenthal we yasobanuye ko nta kibazo itegeko riteye ku birebana n'uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka.
What we've clarified is that
nta ngingo n'imwe iri muri iri tegeko ikumira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Ntirishyiraho uburyo bwo gufunga ubutumwa kugira ngo budatambuka ku mbuga nkoranyambaga. Ni amahitamo gusa. Riha abana kwihitiramo, riha n'ababyeyi kwihitiramo uburyo bwo kurinda abana babo.
Zimwe muri sosiyete z'ikoranabuhanga zikomeye nka Microsoft, Snap na X yahoze ari Twitter zasinye ko zishyigikiye iri tegeko, naho Meta nyiri Facebook na Google ntiziryemera.
Mukanya turasezerana mu biganiro twari tubafitiye muri aka kanya, yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuri uyu wa gatanu yavuze ko abantu barenga 70 bishwe mu ifatwa rya El Fashir ya leta ya Darfur yo mu buraruko muri Sudani guhera mu kwezi kwa gatanu. Abategetsi bakomeye ba leta ya Amerika bari Damascus mu mugwa mukuru wa Siriya kubonana n'abayobozi bashasha b'ico gihugu. Mu gice cy'amazinga ya Mayotte cyasinzikajwe n'igihuhusi Chido, abanyagihugu bashavuye biyamirije bongera bakomera induru Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron igihe hagendera kuri uyu wa gatanu. Naho kuri uyu wa gatanu Kongre ya Amerika iriko ikora ibishoboka ngo imirimo imwe ya leta ntihagarare inyuma yuko abagize inama nshingamateka badashoboye kumvikana ku itegeko ritegekanya amafaranga zo gukoreshwa mu mwaka w'2024 ushyira w'2025. U Rwanda rwatangaje ko ikiza cy'umugera wa Marburg cyarangiye mu gihugu. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahinduye abayobozi bakomeye mu gisirikare. Aha rero niho amakuru twari tubafitiye muri aka kanya agarukiye. Tongere tubabwire ko inama nshingamateka Kongre ya Amerika iriko iriga integuro y'itegeko ryo gukingira abana ku mbuga ngurukana bumenyi. Abaharanira ubwigenge bwo kuvuga icyo umuntu ashaka bafise impungenge ko iryo tegeko rishobora kuzoba ryihishijemo umugambi wo kuniga ubwo uburenganzira bwo gutangaza ikiri ku mutima. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Aha rero niho amakuru twari tubafitiye muri aka kanya agarukiye. Dushimire abadufashije kuyategura, abakurikiranye aya makuru bose. Ngaha rero wari kuri mikro mwari kumwe nanje Fidele Niyongabo. Amajwi y'ibiganiro yari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, yashyizwe hamwe na Nadia Taha. Tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa mu murimo murimo tubifuriza no kugira weekend nziza mu banyu. Mugire ibihe byiza.